Twashimiye komandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mu Burundi muri ko mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 1922 mu Rwanda mukatwumvira kuri FM 104.3 ijwi rya Amerika muri Uganda twumvikana kuri FM 88.9 ya Voice of Muhabura ku isi hose tu live kuri wezi 3 akaburungu radio yacu VOA akaburungu.com adresse ya Facebook yacu Instagram X ni VOA radio yacu ikaze mu kiganiro muri isanga ikiganiro muri isanga tuno munsi mwagiteguriwe mukaba mugiye gukishikirizwa na Diana nini nahazwe nkuko vyama ni kiganiro kiremesherezwa muri studio y'indwi ku ijwi rya Amerika
muri isanga Murisanga ni ikiganiro cy'izuri rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatu.
Ingende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritwe buri munsi saa 10.
Ituka cha politiki ni yubahirizwa ry'agateka kazi na muntu mu Burundi biteye impungenge abatari bake muri mwo harimo Ekleziya Katolika bicuye mu itangazo ryasomewe mu misa zitandukanye z'ama paroisse yose yegukira Ekleziya Katolika mu Burundi inama ya Episkopi Katolika iheruka gushikiriza ijambo yerekana ingene Burundi bwifashe mu bisata nkuramutima bitandukanye muzi ya Episkopi Katolika bashikirije muri iryo tangazo harimo ku Burundi bwoshora kugaruka nituze kurwanya kudahana kwihanganiranira mu vya politike kubahiriza agateka kazi na muntu gufata mu minwe ikibazo c'ubuzima buzimvye kunagura ingisata c'ubutunzi amafaranga y'agaciro n'ibindi muri isanga y'uno munsi rero twatumiye Musenyeri mukuru Simon Ntamwana yahoze atwara diyoseze nkuru ya Gitega iri ku murwa mukuru wa politike y'u Burundi akaba yarigeze no gutwara inama ya Episkopi Katolika muri ico gihugu kiguriyemo abakatolika Musenyeri Ntamwana rero tumwakire ni nararibonye iraza kutuyagira ku bihe vyamuranze yongera nadufasha no gutahura uko Ekleziya Katolika ibwirije gukorana na leta ku neza y'ikibano na Benecho tudasize inyuma ico Ekleziya Katolika igona ku bibazo bimwe bimwe Musenyeri Ntamwana kaze ku ijwi rya Amerika kandi mwakoze kwemera ubutumire bwacu
murakoze cyane turagize bwake turagize mwiriwe mwebwe mwese mwiko murakurikirana kino kiganiro ndabashimira cyane ko tugisangiye
murakoze Musenye mukanya narimvuze ko muri inararibonye kandi sinibeshe muri iyo ubu muri mu karuhuko kizabukuru mukabayemo gutega Musenye
ya karuhuko kizabukuru nyene gatangura ku gutera gutera ubunebwe ariko umuntu amazemo amezi abiri ane atandatu arahava agashikira uburyo bw'uko aba muri ako karuhuko mu kwakira udukorwa tutaremereye mugabo kandi twingira akamaro ariko rero jeho nahiriwe nk'uko bavuga mpiriwe mpishije nuko kandi mfise umugwi w'abakristu nita umuryango wabuzuriza mana umuryango wabuzuriza mana nkawushyiramo amashami atatu amashami agizwe n'abalayike abakristu basanzwe mu ngo zabo hakabamo ishami iryo babikira hakabamo n'ishami y'abasaserdoti uwo muryango rero ubu uramha utundu twinshi tw'ugukora kandi ndabihimbariwe ariko kandi ntibagiye gutabara n'eklezia uko ndayiragijwe bampamagaye mu butumwa bwo gutanga gutanga ikonfirmasiyo ndagenda canje guhagarikira uwundi mugirwa mweranda niko kuko ivyo rero nivyo ubu nkora ngumva umva mpimbawe nako karuhuko kagahuza kakama karyo ko gusenga cane cane kukwibuka abo bose bangiriye neza
mu gusenga muraza muradushiramo mutwibuka muri uwo muryango harimwo impfuvyi iyo tuvuze impfuvyi haba harimwo izi ntambara haba harimwo impfuvyi zitandukanye turaza kubigaruka ko hanze hato musenye ariko harya inama y'abepiskopi katolika mu Burundi mwayitwaye imyaka ingahe kuko mwari mutubwiye ati umuntu araruhuka barayakoze ibita ndukanye byinshi rega kuva ku ya myaka mwinjira muri Eklezia Katolika kugira ngo mutangure ibikorwa bitandukanye mwayimaze mwe imyaka ingahe muyitwara inama y'abepiskopi Katolika
ukurongora inama y'abepiskopi nyezina nabimazemo imyaka 12 kubera ko nyene hari mu bihe bitoroshe hanyuma rero bagenzanje barasaba yuko nomara iyo myaka mu bisanzwe nta umara iyo myaka yose twama tumara imyaka itandatu ariko nyene mu bihe bitoroshe tubona yuko abepiskopi babona yuko ari byiza ko bidahinduka birashoboka nivyo rero vyashobokeye nivyo
vyaigihe cose
ariko kandi naratwaye n'inama ihuza abepiskopi b'akarere ka Congo ka Republika Demokratike ya Congo hamwe n'u Rwanda n'u Burundi iyindi myaka itandatu ivyo vyose rero bigatuma bagira ingendo nyinshi cane amanama menshi cane mugabo Imana ishimwe vyarashobotse bonehera aba
ni nyuma y'imyaka rero 12 mutubwiye haba mu Burundi muri Republika Demokarasi ya Congo muri mu mabanga yo kuyobora igihugu c'Imana mu butumwa bw'umwungere ni kimwe mwama mwibuka co bacara abashitse ku mutima kikabanyuraga musenyi aga telefone ka musenyeri Simon Ntamwana karabuyemo ariko muhinga bw'ivyuma babidufashijemo basubire bamuturondere turiko tuvugana haherereye I Vatican muri kano kanya yagiye mu butumwa bw'ibi bwa misi yose baramuturonderera kugira ngo agaruke atwishe kubazo bitandukanye dufise n'ivyo namwebwe mufise kuri Facebook yacu mukamuriko muradukurikira mushaka guterera ibyiyumviro mushaka kubaza ibitandukanye muturungikire ama numero yanyu ya telefone mubicishije kuri Facebook yacu ariyo VOA radio yacu turarindira ko muhinga bw'ivyuma batugarukiranira musenyeri Simoni Ntamwana kugira ngo abandanye atwishura utubazo dutandukanye haba mu vyamuranze mu buzima bwiwe akiri mu mabanga atandukanye yadejejwe na Eklezia Katolika mu gihugu c'u Burundi rero navyivugiye muri Republika Demokarasi ya Congo birumvikana ko hari byinshi yagiye acamwo hari politiki zitandukanye z'ibihugu byo mu karere ka Afurika y'ubuseruko byose turaza kubigaruka ko aragarutse ku murongo wa telefone musenye muratu ego muratu babarira ivyuma ntibisezerana ariko ndanasaba imbabazi abakunzi b'ijwi ry'Amerika sinzi ngene byari bigenza ariko ni byiza ko mugarutse ariko ndavuga nti muri iyo myaka yose mwaciye muhaba mu Burundi no muri Republika Demokarasi ya Congo birumvikana u Rwanda mwarahakure n'ahandi ni igiki cabanyuze cabashitse ku mutima mukavuga muti iki kintu muri iyo myaka namaze ndongoye igihugu c'Imana sinzovyibagira
burya akarere ka Afurika yo hagati karafise uburyohe bwako cyane cyane mu biraba ubuzima bw'Eklezia Katolika nibwira yuko ako karere kari mu turere twa Afurika twagize bakwiye ry'umugisha w'Imana karonka abantu benshi bakira neza Ekleziya Gatolika haba muri Congo iharanira Democratic Democracy, haba mu Rwanda, haba mu Burundi. Abakristo ba Gatolika nibo benshi. Niho rero icyampimbaye rwose mu buzima bwanje kwabaye uguherekeza abo bakristo mu kwemera kwabo, kwatumye bamenya ingene iteka ry'umuntu ringana, ingene ryotezwa imbere, ingene twagenda turagitwara ariko ku buke uko bwije. Icyo rero kiraheza kirampimbara cyane, ari nacyo cyagiye mu mutima, mu ntimatima y'ubutumwa bwanje, kugerageza gukomeza iteka ry'umuntu. Umuntu rero, umuntu nk'uko tumusanga mu ijambo ry'Imana, ngiyo indoto namye fise, ngiyo intumbero n'uno munsi ngumana mu mutima wanje, kugira ngo ndabe ko uwo muntu tumuteza imbere, twumubaha, twumukunda, ukabwiriza gukundwa, ntiduhave tumwitiranya n'ibindi, ntiduhave dukurikirana izindi nyungu ataco ziri buzanire koko abantu atari imbere ukubaryanisha.
Murakoze cyane
ko dushobora kubibona.
Yego, murakoze cyane Musenyeri Simoni Ntamwana mu nkundire gato nkubitire ku mirongo ya telefone. Hari abanyagihugu bafite tubazo bibariza, turakira Izaha ikaze ku ijwi rya Amerika. Izaha, uratwumva?
Ndabumva neza cyane. Ndi muri Kenya.
Yego, akabazo kawe.
Ikibazo cyanje kijyanye ngomba kubaza nyakubahwa Musenyeri, mbega Burundi ubu kuvaho jewe mfite imyaka 20 ni donke mfite imyaka 35 y'amavuko. Mubisanzwe dushaka kumenya Burundi buri ko buva hehe buja hehe, twebwe kubajene b'iki gihe ku myaka dufite n'ubuzima buhanze igihugu uno munsi. Akoze ikibazo cyane ni iki?
Izahake, aho muja naho muva ubiruranishije mu kintu byo kwemera Imana canke mu cyayi gisata?
Mwansikurira neza gatoyi mukambwira ikiganiro aho kivuye naho gishyutse, kugira ngo
yariko aratubwira bimwe mu byo ashoboye kurangura, mbwa wibaza yuko akabazo kawe ushaka ko akakwishyura aruranishije kuki. Wifuza ko akabazo kawe Musenyeri Ntamwana akishyura aruranishije kuki? Ubuzima bwahe bw'ukwemera bwa politike cyangwa bwiki?
Bukwemera mu kuri Ekleziya Gatolika, turaze itangazo Ekleziya Gatolika yasohoye.
Murakoze
cyane.
Ngira umusenyeri. Ku telefoni yewe yari kuri anatume na matwi, turasaba imbabazi nimba namwe byababangamiye mu matwi. Musenyeri avuze ku itangazo ryasohotse, ngira yavuga rya tangazo riheruka gusohorwa n'inama y'Abepiskopi Katolika mu Burundi, aho berekanye ico uko babona Uburundi, ubuzima bw'Uburundi mu bisata bitandukanye, ubutunzi, agateka kazi na muntu n'ibindi. Si mu mwishure uwo mukunzi w'ijwi rya Amerika hamagaye muri Kenya.
Iteka ry'umuntu kuri twebwe umuryango w'Ekleziya Gatolika nagahambaye. Iteka ry'umuntu ntirishobora gutandukana no kwemera kwiwe, n'uko kwemera naho kutoba ukw'Ekleziya Gatolika. Naho kutoba ukw'Ekleziya Gatolika yabwo umuntu yemera Imana akemera yuko ari yo ndemyi, nuko imuha ubuzima atariwe ariko ari ikibanza hagati ya bene wabo, mugabo agisangiye nabo kuko Imana yabashatse bombi, yabakunze bose. Iryo teka niryo nshatse kukwishyura ku mugenzi. Iryo teka ntawushobora kurikomakoma, ntawurifitiye, ntawufise uburenganzira bwo kurihutaza, bwo kurimugaza, bwo kuriraba ijisho rihibitse nk'uko umengo niwe arigaba. abantu turazi twese yuko babanye bashobora bashobora kubwiririkanya bagashobora gushika ku neza ibahuza nkuko kandi bishobora kubangira kuri uko kubwiririkanya ugasanga bararyanye mu gihe rero bibashikiye no ngaho iryo teka niryo baza bagarukira naho twaryanye naho twagiriraniye nabi tugaruke n'ingoga kuryubahiriza kurikunda ni naho mbere dushobora gutezanya imbere nk'uko umuntu wese abyipfuza.
Iryo teka gifashe gute kubwanyu ga Musenyeri mu Burundi akwegereza amatora muri 2025-2027 tugarutse muri rya tangazo ry'abungere ba Ekleziya Katolika mu gihugu cy'u Burundi kubwanyu iryo teka gifashe gute?
Nibwira yuko tugenda natwe dutera imbere mu kumenya yuko umuntu ariko atihabwa nk'uko n'abakurambere bacu basokuru banyokuru bagenda barabitureresha babirereshejwe abaje imbere yacu bakababwira neza yuko umuntu ariko atihabwa. Icyo gihe rero umuntu ariko atihabwa araheza koko akubahwa mu burenganzira bwiwe bwo kubaho akubahwa mu burenganzira bwiwe bwo kuvuga icyarota nawe kugira ngo amererwe neza nuko mu kugenda afise ibyunganira iryo teka aho hose ari ari mu kumubungabungira amagara ari mu kumusigamira utwo atunze ari mu kuduteza imbere ari mu kibano cyiza ibyo byose bikabwirizwa kugenda byubahirizwa kubera rya teka. Mu Burundi rero hariho ibikomeretsa hari abarikomeretsa bari mu kibano gisanzwe naraye numvise yuko hari abantu babiri bapfuye bakurikirana muri komine Bugendana bishwe kandi ari abo muri CNDD-FDD byarambabaje cyane kuko narinda bazi kumva yuko bishwe gutyo jewe n'ukuri biranyereka ingene tukiri mu ishyamba ry'ukwicana tukiri mu ishyamba aho itegeko ari irya rindi akaruta kandi karakamira birakabura ibyo nyine nibyo bitobaye. Ariko kandi no mu ntwaro turabona abirekura bagaheza bakagirira n'aba babanyi babo bakagira n'abo bamye bakorana nuko bakabakanga ibyo rero nabyo nyine biratuma rya teka ryononekara. Ni nacyo abo bungere bacu bahavuye bagira batemwe oya n'ukurinde dushobora kunumba cyane cyane abantu bagiye gufata ingingo zihambaye mu mwaka umwe cyangwa mu myaka ibiri ziraba ugutwara igihugu cyacu byaba byiza babimenye kugira ngo babihugure. Kandi nibwira yuko aho kubwanje baragize neza cyane kutwibutsa icyo dutegerezwa kutwibutsa icyo twogwanira aho twaba turi hose. Baba rero abatwarwa nibubahe iryo teka ry'umuntu mu mpande zaryo zose niba mbere gushika naho batiyumvira kumwe badashobora kumuryagumba ngo nuko batiyumvira kumwe kuko aho tuzatuba turakomeretsa ya nama twigira yo kuba abanyedemokarasi yo kusoneranira mu kugenda twubahiranira ibyumviro byacu bya politiki.
None ga Musenye, kuri ibyo byose mutubwiye abo biugendana abandi batandukanye bavuzwe hirya no hino mu Burundi utundi tunenge twagiye turadomwa ku rutoki n'inama nkuru ya Episkopi Katolika mu itangazo ryabo, kubwanyu mwibaza ko intandaro yayo mabi atandukanye Burundi bwagiye buracamo mukaba muvuga muri Ekleziya Katolika ko akihari ari ikintandaro ni iki?
Emre kubwanje narabivuze harashize utusi kubwanje nuko abantu bagenda bararyanira amatungo abo badutwara cyane cyane usanga ariho baduha ako karorero kukuryanira amatungo kukusenekera kanaka kuko yoba afise utuka twinshi cyanke utundi dutungwa twinshi ugasanga turamukuye ku musozi kubera ko dushaka ko tutabikira muri iryo tunga ryiwe kandi tugira tuti akabandanya atyo azoturusha igihagararo jewe nabanye politike kugira ngo 80% mu bategeka kandi kuva kubo hejuru zengira nti uwo mutima wuhinduka twoshobora n'ukuri kurongora neza buno Burundi nacyo kikaba igihugu giheka abana bacu bose kibagaburira neza kibitwararika bose atanumwe avuyemo uko kwikunda rero uko gushaka kurundarunda amatungo ngo aze iwanje honyine ku mubanyi ntagende kururiya wundi wo ku mutungo ukurikira ntihagire ikiboneka kimuha iteka ivyo iyo nyifato niyo jewe nibwira ko yadukwegeye amabi yose tubona mu Burundi.
Murakoze ku muco muduhaye. Dusubire ku mirongo ya telefone twakira Jean Pacifique ikaze nawe dusangira ikiyago na Musenyeri Simoni Ntamwana yaduteye iteka yo kuba muri sanga y'uno munsi. Uhereyega Jean Pacifique.
Mwerewe neza ndabaramutse. Ngwa Zambia mugwa mukuru wa Rusaka.
Akabazo kawe?
Akabazo ahubwo nango akabazo ahubwo nashaka hanini nange ikiyumviro cyangwa igitekerezo cyanjye. Ikiyumviro cyanjye cyangwa igitekerezo cyanjye mfite nuko igihugu cyangwa kugira tutandukanye ubutunzi bwacu bw'igihugu twakumvikana nyine ukuntu cyo kwitangira kuko byose ni ibyacu nta kuvuga ngo bariya ngo biherekanye bonyine cyangwa abana bo biherekanye bonyine ni nawe tubatukunguranya ibitekerezo nk'uko umunyamari w'akace ikintu akakiyerekana na wenyine usanga nta kintu ari kushika ariko bibaye ngombwa ko babitangira bose tanga ibitekerezo bagenda bunguranaho ibitekerezo bagatanga ibintu biri kugenda neza.
Urakoze cyane. Urakoze cyane Jean Pacifique ngaho muri Zambia. Jules nawe uratwumva? Jules uratwumva? Jules mwenga bw'ijuma ko baragerageza kumva ko Jules bumwumva. Hanyuma rero ga Musenyeri tugarutse ku vyo mwariko muravuga uno munsi mu bindi vya bigihanze u Burundi mwibaza yuko amacakuri y'ubwoko ari kimwe mu bibazo bivugwa mu Burundi canke ico kibazo co caravuyemo ntikiri muco twokwita ikibazo kifatika kihari.
Kuvuganje amacakubiri y'ubwoko azanwa nicyo mbejeje kuvuga kwa kwikunda kwa gushaka kwigarurira amatungo dushoboye kugenda turayora mbere binaciye no mu busuma kenshi kuko twarabonye abatunze mu mwaka umwe mu myaka ibiri bari mu butumwa bwo gutwara ugasanga bamaze kuronka miliyoni miliyardi kubera ko nyine biba biciye mu nzira itariyo. Niho rero uku gushaka kuyora amatungo gushaka kuyihereza ko jewe jenyine bica binyosha kuronka akagwi k'abagenzi twubwiririkanya kugira ngo vya bindi ntibintakarane kugira ngo vya bindi sindabisamaremo niko rero kugenda gutora mwene wacu canke muvyaranje canke umukwe wanje n'ibindi mwene ivyo ugasanga rero babandi bagiye gutorana batyo bakurikije amaraso yabo bakurikije amamuko yabo ivyo bigaca biba urudubi bigacha y'urudubi abandi bakabona yuko ari umugwa hariya wagiye hamwe cyane rero mbere ugasanga bagize bati babandi nabakomoka kuri uriya mundu ibyo rero bigaheza bigakomeza bigatuma abandi biyumvira yuko yoba ari amacakubiri ya moroko ku bwanje ayo macakubiri ya moroko siyo ari intandaro ya y'uburyarya buri mu Burundi eka nibwira ko nibwira ko ayo moko atawoza kuyaryanira ko azi neza yuko atayihaye azi neza yuko twese tuvuka nkuko wa mutunzi Yobi yabivuga tuvuka turi gusa turi mburungu ababyeyi bakatwambika nuko utwo izo bafise hanyuma n'igihe dupfuye tugasubira inyuma emwe ata badutekereye ata manoti badutekere badusasiye n'ukuriza akaguma ngaho none rero ngazi neza yuko twuramuka dutegereye yuko iryo tunga ibyo byiza biri mu Burundi byosangirwa bigaheza bigashika kuri bose n'ukuri Uburundi bwotekana Uburundi kandi bwotera imbere n'ingoga ugasanga turashoboye kunganira igihugu kizima mbere n'amakungu agaheza agahimbarwa no kubona umutahe wacu uboneka
hama utwo tunenge dutanduka kanye dufatiye ku ya mipaka nayo yugagwa ndaziko mu kwa gatatu abepiskopi ba Kongo b'u Rwanda bahuriye mu Burundi barasohoye itangazo bavuga ati yamara Burundi n'u Rwanda nibaraba abanyagihugu abakirisu bariko bara habonera makuba kandi atari bo navyo ivyo bintu mu bivuga kwiga musenyeri gushikaho byanka kumubanya banano yundi imipaka ikugagwa bikaba nkico mwise urudubi niko mwavyise
ndibuka ijambo umukuru w'igihugu cacu nyiricubahiro Evaristo General Evaristo ndayishimiye yavuze ariko aripfuza umubano mwiza hagati y'u Rwanda n'u Burundi ati umubanyi araryoha nta kumwiteranya ko niho rero je nogira nti iryo jambo yavuze egome nibwira yuko ridutuma twipfuza yuko ibyo byabaye by'ukugara imipaka byotezura n'ukuri byaragiriye nabi abantu batari bake b'abanyarwanda bigira mu Burundi b'abarundi bigira mu Rwanda bakagaruka bose bakaza basumye kugira ngo bateze imbere utwo bariko barakora kandi boroherwe nibwira ko icyo kintu nkuko twese tubyifuza cyo koroha maze ibigoranye by'ukuri bigaheza bikarondererwa iyindi nzira iyindi nyishu atari ukugara amayira kandi tuzi ingene amasumo yama ari ku mubanyi kuko nyine ari umubanyi azi neza icyo nanjye mbakeneye nkuko nanjye mbanzi cyakeneye duheza tukagenda turaguranana tukagenda turasangiza nyine two dufise nicyo gituma rero nicyo cyoheza kikoroshwa ego byabaye ku ruhande rw'i Burundi umuntu agenda mu Rwanda ashoboye gushikira iyo mipaka arugururirwa hanyuma akagaruka mugabo nibwira yuko n'u Burundi n'uburundi bwo turonderera uburyo twoshobora kukubitira muri icyo gihugu tutarinze gutama.
Murakoze, twakire Olivier. Olivier ikaze ku ijwi ry'Amerika.
Ego murakoze.
Uherehega Olivier.
Ndiyo merereye mu Kinyinya.
Kinyinya ni muri mu ntara ya
Bujumbura.
Bujumbura. Akabazo kawe rero kwa Musenyeri Simoni Ntamwana. Musenyeri mukuru.
Mbanje kumuramutsa Simoni Ntamwana.
Arakumva.
Nataka kuba.
Ego.
Ikibazo cyanje kimwe gihagaze uko. Ndashaka kubaza Simoni Ntamwana timbe. Koko gwiki ni giki yofasha leta ya kino gihe uburyo urabona imipaka ya rugawe ibyitwaje umubano mubi ni giki yofasha kuburyo twebwe abanyagihugu tuteze urigwe nuko kuntu uvuga imipaka ni giki yohanura leta kugira inkumbe kuko isanzwe tuzi yuko ari umwesikoti mukuru anahanura ikumvikana.
Ubwo ntiyahejeje gutanga impanuro ga Olivier wava umusubiza inyuma. Nari ngejeje kubivuga
nibwira yuko ikiganiro cyiza coza hagati yabo badutwara ab'i Rwanda n'ab'i Burundi ntende umva yuko twoshobora gushika ku nyinshi nziza kunyisha nziza ego muri karise turashobora kuba twarahemukiraniye muri utu muri turiya kandi bitavuye byanse bikunze ku mutima mubi nicyo gituma niyumbwira ko ikiganiro cyiza cyoshoboka ntidusiba kubihanura ntidusiba kwerekana ingene ikiganiro umwe n'icyo gishika ku neza n'ingoga ugusumba umukazo ugusumba uko kwiyugarana ku Burundi bw'iki gihe hambavu y'u Rwanda nk'uko n'u Rwanda buhoro buhoro guhava rugira ruti nanjye niyugare maze tube ngaho turi abantu twogira tuti twarabishanije imigongo barabishanije imigongo imwe baba bashaka nyine kumarana nta kundi baba bashaka kuvana mugabo simbona ingene umuntu yotera u Rwanda ngo arushire hariya cyangwa ubundi ngo arushire hariya ngo uzahambavu y'u Rwanda ahubwo ko turi kumwe turondera uburyo bw'uko uko Imana yatwiterekeye hamwe kubandanya tuguterera mbere kukabakwiza gusumba.
Musenyeri muvuze iby'u Rwanda n'u Burundi muvuze mwebwe abavuga abanyagihugu ni iki nje niyumvira ba Barundi bari mu ikambi ya Mahama mu Rwanda harabari Mahama harabari muri Tanzania zanduta na zande kiriya kibazo coco mukivuga kwikice impunzi z'Abarundi gikwiye gukogwa nicahe kugira ngo batekanirwaho bari bashobore gutahuka mu gihugu cyabo.
Nukuri impunzi ariyo yose uri yagiye ejo yagiye hirya y'ejo n'umuntu agowe cyane mu mutima wiwe abatari bakejewe narabiboneye Imahama narababonye nuko aho zandutaza za mutabira naragiyeyo nuko narababonye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika abaronse ubuhungiro hariya bagashikayo mbere bagahabwa n'ubwenegihugu burya aho wavukiye emwe hamagoye hamariho handitse mu mutima aho wabonye ubwa mbere aho wataye uruzogi hama hakumotera nicyo gituma rero impunzi impunzi uko zoba ziri kose bozorohereza kugira ngo zigaruke mu Burundi. Kugira ngo ibyo bishoboke ku ruhande rw'u Burundi nyene nihabe uwo mutima wo kugiriranira impuhwe kugira ngo abo bagiye bahave baza biyumvira ngo turagowe nitwashika, nkuko kandi nabo nyene mu mutima boza bagira bati twebwe dutahe tugende dufashanye n'abari kubaratwara egomeye aho twavayo byari bibi twahunze icyagira kitugirire nabi. Bagaheza rero bakaza batekanye muri iki gihe, ndabona yuko boramuka baje nawe nu amakungu arabibona n'abandi bari mu Burundi barabibona, boshobora kuvuga bati nimuze tuzobakirana umuvukano, tuzobakirana kubategera. Ego turabizi ingene intwaro y'imigambwe yamineze uyu munsi, umugambo wose ugira uti noronka abanywanyi, noronka abiyongera mu banje. Ako kantu kariho mu Burundi cyane cyane imbere y'amatora, ivyo vyose niho biri. Mugabo zitumbuza ko nigarukira n'umutima utekanye ku ruhande rwabo nabo babakiriye. Hariho ikintu cyiza, nibo barungika babaranduriye kuduhemba bari bashobora kuba barihishijemo, bobafasha kubitegera, bobafasha kubona yuko ari ikintu cyiza cobashikana iyo baje bapfa. Mugabo kandi udashaka kuza akoroherezwa n'ibyo bihugu byamwakiriye cyanjye bikamurunderera aho yoshobora kwakirwa, wewe yibwira yuko ashitseyo yomererwa neza.
Amakuri babandi nabo baciriwe uwo guherayo aho mvuga babanye politike bagirizwa ibyo mu 2015 kuba bo barahatse kugira uruhara mu hirikwa ry'ubutegetsi bwari buhari ico gihe. Nabo ubutumwa gusa nk'ubwo turungitse mu makambi canke buratandukana?
Bushobora gutandukana gatoyi kuko abo bari ndongozi ariko rero naho bari ndongozi nabo nyene sibikoko vy'ukwica. Nibwira yuko nabo nyene bagifise agatima keza ko gukunda Burundi. Ninacyo gituma mbere iyo bari bumvise yuko bimiriwe noneho baca bashangashirwa bakagira iyo mirwi y'ukugwana. Mugabo bo kumva yuko batimirwa, bo kumva yuko batarabwa ibibi, boshoboriye kuza n'amahoro. Ariko ndazi neza yuko amategeko y'igihugu kuri bene kuyashinga no kuyubahiriza bagira bati ibyararenzwe ko nibanze risubizwe mu buryo jore nkagira nti no kuri urwo rugero ntihabuze uburyo bwo gushika ku ciyumviro ciza, ku ciyumviro cotekanya uwo yagiye ahunga ivyari vyabaye nk'2015. Nibwira yuko yogaruka abo bamwakira nabo bagaheza bakamwereka yuko atagenda ashikira mu munyororo, atagenda ashikira ukundi kuburagizwa icyo akora icyo yifuza. Bagaheza rero bakabishyira nanone mu nama kugira ngo n'ubwa mbere uwo yakoze ikibi ashobora kugira ati nukuri ubu ndategereye, ndashoboye gusaba imbabazi, ndashoboye kuba narihenze. Mugabo uko kwihenda kwiwe biguheza ngo kumuhese mu gahinga.
Murakoze
mfite kwihenda kwi uko kwihenda kwiwe rekumugira umwansi w'igihugu ubu no mu myaka yose ntabibana gatoyi.
Murakoze cyane ku nyishu zanyu. Turasubira kuri telefone twakiraga kwa avuga kwa ikaze kujugira Amerika uherereye hama kabazo kawe kwa Musenyeri mukuru Simon Ntamwana. Urakoze gakwavu ngaho mu Rwanda ugira umunsi mwiza.
Uburenganzira
muduge ku ijambo Musenyeri.
Uburenganzira twebwe Ekleziya Gatolika dufise bwo guhamagara bene wacu aho turi mu gihugu kimwe kimwe turimo ngo tubakibure suko tubarusha ubwenge. Oyaye suko kandi twoba tubarusha inguvu zuko batakuzuku dushobora kubakubita ku munwa yibambewe. Uburenganzira dufise si bwacu, uburenganzira twebwe dukoresha twebwe twirukira. Nubwo nawe wega kwavu ushoboye gukurikiza nirya teka ry'umuntu ndakubwira yuko ribwirizwa kubahirizwa bikwirizwa kugirirwa neza. Umuntu ntiyigere ahungabana mu iteka ryiwe. Iyo rero tubonye ibintu birihungabanya emwe uwo ariko arabigira twebwe turasubira tukamuvunira akaguhe ntibone tujya kumupfunga ntitujya kumurega ahandi mugabo twifashe ruto mbere turaheza tukamubwira yuko iyo nzira ariko aracamwo itoshoboka gutekanya uwe n'uwo ariko aragirira ibyo ariko aragira. Twebwe rero dufatira ku iteka Imana yaturemanye ku ijambo ryayo, ku ijambo Ekleziya Gatolika igenda irigisha abantu kugira ngo bashobore kurangura gutegekanya umubano mwiza, umubano bateza imbere bose. Nizo ngwano zindi rero ikibazo cya kabiri niyumvirize umubyeyi wacu papa wewe ashinzwe kugenda aracebura amakungu nukuri ntiyigeze abiteha yaragerageje uko ashoboye kose afatiye nanone kuri iryo jambo ry'umukama, afatiye kuki iryo jambo ry'umukama ritubwira riraba iteka ry'umuntu. Nta bindi twishimbirije.
Murakoze cyane hama Gamusenyeri. Sinzi ko murabyumva, hari n'abaca bagira ko bavuga ngo murivanga muri politike, mvuzemo ni Ekleziya Katolika muri rusange. Umugambwe uri kutegetse mu Burundi muravyibuka warababwiye muri 2015 nyuma yaho irasubira babwira uko gukebura niko bafata nko kwivanga muri politike canke politike irajamwe mu vyerekeye kugarura intama z'Imana.
Nashaka kubabwira yuko nta buzima bw'umuntu na bumwe na ruhande na rumwe rwabwo rutinjira mu maso y'Imana. rutinjira rutamurikirwa mu ijambo ryayo nta na rumwe kuko izo mpande zose umuntu agenda aracisha mu buzima bwiwe zose zikomoka mu ngabirano Imana yaduhaye ingabirano y'ubuzima ubwo buzima nabwo bukaba bubwirizwa gutunganiriza isi gutunganiriza abantu mu byabo byose nicyo gituma rero iyo Ekleziya Gatolika ivuze ibiraba politike bigoramye nuko biba mbere biriko bironona politike nuko biba biriko biratukisha politike erega ikintu cyose umuntu atanguye kwihendamo gisha cyononekara bwa buryo bw'ukwihenda umuntu aba agomba gukoresha buraheza bugasubiza inyuma ineza ari kuboneka mu byo yipfuza nicyo gituma rero na politike arantegera neza n'ubundi wese antegere neza na politike ni igice cy'ubuzima bw'abantu kibwirizwa kumurikirwa n'ijambo ry'Imana none umukama Yesu Kristo siwe atubwira ati mwebwe muvukana mwese none abavukana babiri tubabone bariko bararandagurana tubabone bariko baratuma umwe ahunga uwundi uwundi asigara yicaye kutwo wa wundi wa mbere yakora duheze tumume ntibyoshoboka
murakoze twakire Didier ku murongo wa telefone w'undi Didier ikaze ku ijwi ry'Amerika aho uherereye hama akabazo kawe
murakoze gose ndaguhaye imiriwe kandi ndahimiwe cyane gose nyiri icyubahiro Musenyeri Simoni Ntamwana ndahimiwe gose no kumva mwashoboye kumutumira sindaguteba ubwa mbere kwari uko gukenguruka ku mpanuro nyinshi numvise yamaze gushikiriza ngaha anye mbere nshima n'inama yawo ibahuza impanuro bama batanga izo turazikurikira cyane gose nyiri icyubahiro Musenyeri Simoni Ntamwana hari icyo yavuze mu ntango kijyanye muriko muramubaza ubuzima yabayemo kugeza uyu munsi ari mu karuhuko k'izabukuru hariho kimwe yavuze umuryango w'abihebeye Imana harimo abafurera abasaseredoti ababikira mbere n'abakristu barayiko ibyo ndabikurikira gose yise abuzuriza Imana bigisha ubutumwa bwo gusubiza hamwe no kurekuranira ikibazo cyanje hariho umugwi w'igihugu witwa ngo wo gusubiza hamwe no kurekuranira banke kumenya kahise ijya CVR ndashaka kumenya niba ubwo butumwa bwa nyine cyubahiro uyu mwepiskopi basangiye nabo bandi bihebeye Imana yashyizeho mukame ufashe gutora bamufashe ubwo butumwa hari icyo baheza kumbure bagakora na zaba n'impanuro batanga n'ijya CVR ibyo ndabivuze kuko nigeze kubona igihe kimwe Musenyeri Simoni Ntamwana nyene hari ahantu yagiye ari kumwe nabo muri CVR bagiye guhezagira ahantu hatawe abantu bishwe muri ya myaka yahera nicyo kibazo nshaka kumenya niba hari icyo baheza bagafashanya n'uyu mugwi CVR
urakoze cyane Didier ubwire umunsi mwiza Musenyeri Simoni Ntamwana akabazo ka Didier gukorana kwa CVR n'umuryango wanyu wabihebeye Imana uvanzemo abapatiri afurera n'ababikira kugarukira he kumeze gute
twebwe turi umugwi ufatanye n'inkuru nziza y'umukama Yesu Kristo nabo bakaba umugwi uhagurutse uvuye mu cipfuzo cyagiye kirashikirizwa n'abanyepolitike urabumva dutwara n'abandi babatanze imbere kuko uyu mugwi wajuva mu mwumvikano wi Arusha niho rero mu mwaka w'2000 niho rero nibwira yuko intumbero twembi tugenda dukurikirana zirashobora kwegerana zirashobora kumurikiranira nkako ukurekuriranira ukuri n'ukurekuriranira uwo mugwi washinzwe na leta uriko urakurikira no kugerageza kumenya ibyabaye mukuri kwavyo uhejeje kumenya ibyabaye mukuri kwavyo uheze rero uduhamagare twebwe byabaye ko twebwe byabereye byabereye imvo y'umubabaro muremure n'ubu ukiriho mbere uko umara iyo myaka niko uba munini gusumba niko uzogora yuko bawukura mu mitima y'abantu hanyuma rero gutyo turashobora gushika kukurekuriranira kuko tumenye ukuri kuko tumenye wagiye aronona kandi uwo yagiye yonona kuko nawe yamenye ukuri ashobore kugira ati n'ukuri ndasabye ikigongwe Uburundi bwambyaye ndasabye ikigongwe Abarundi bose bababariye muri icyo gihe kuko abo bari kubarondera uko kuri bazoheza bakagerageza bakerekana ingene ibyo byabaye bitabaye gusa kuri kubahutu cyangwa kubatutsi bonyine ukwabo ngiye kuraba je nabonye ibyagiye biraba nko 93 n'ubundi ako gatima kake kagaruka niko zewe nagiye ndabibona ugasanga amakaritie arugaye ibujumbura umututsi ntagereyo kuko abiyugaranye hari abahutu canke umuhutu ntagereyo kuko abiyugaranye hari abatutsi ivyo bigaca vyerekana ingene uwo mugwi wacu uwo mugwi wabo ubwirizwa kutwereka ingene abahutu n'abatutsi bombi nyene bagiriwe nabi maze naho boshika kuri vya bindi bita genocide bakagira bati imwe muri igihonyabwoko harimo abahutu harimo abatutsi icyo gihe kandi bose nabukubahwa nabukugirira neza ariko twebwe abuzuriza amana twebwe duhagarara kurundi ku yindi ntumbero y'ijambo ry'imana ubwo nyene ijambo ry'imana naryo ririndira yuko tutirinda guca irya nino turaba uruhara rwa kanaka n'urwa kanaka oya niturinda kuja muri kuja gutondana ivyo vyose igicumuro canje nacumvise naho ntogenda kukirata ndashobora kugisabira ikigongwe kandi naho nyine nkumvirwa
ego mbega musenye muri 2015 tugarutse muri bimwe vya twako turavuga ingene igihugu aho kigeze naho cavuye mu mvuru zo kiyamiriza ikirengo ca 3 c'umuhisi Petero Nkurunziza mwarumvikanye muvuga ko abarundi batarabaja ni naho havuye icivugo gifatwa nk'ica batavuga rumwe na leta y'Uburundi bavuga ngo sindumuje ubuja mwanse kirya gihe bimeze gute ubu nta icivugo cyacari cyake ndi ngene canke vyarahindutse bivanye n'igihe
jewe n'ukuri sindumuja jewe sindumuja jewe nzogapfana ndashaka ariho mbere yuko n'abantu bose banyotewe ukwishyira n'ukwizana batagirwa abaja atamuntaza abategeka ikibonekeza yuko atari cyo noneho ibyo byabaye mu bihumbi bya 2015 babishize imbere y'abandi bashingantahe atari ababa mu Burundi nguko kwabo bepiskopi barerekanye yuko iyo icyo kiringo kigira 3 nyine cyubahiro no kwigendera president Nkurunziza yarondera akari kugishikira burubwo buryo nico gituma rero nuno munsi nibwira yuko kitari gushikirwa muri ubwo buryo naho yashoboye gutwara si kuvuga yuko yatwaye afatiye ku ngingo itunganye ika ni nacyo gituma twebwe inama y'abepiskopi twaciye mbere dusokorora akarenge no mu matora yakurikiye kuko nyine tutashaka kwishyira ku iryo tonga ry'ikintu twabonye neza twahavuye tugira tuti si byiza ko tujya gufasha muri ayo matora adatumbereye icyo ibwirizwa shingiro ryacu ryasaba abagiye kwitoza niho rero nibwira ko nuno munsi naho byashobotse bikamara icyo gihe si kuvuga yuko byari mu kuri oya twese turazi yuko umuntu wese ashobora kwihenda mugabo ako gato uwikeza kaje kujyana n'uko kwihenda kagashobora gutuma ikintu kirangukana buhoro buhoro we naho gitahita ngo kiranguke nk'uko abantu bose bari babyiteze.
Musenyeri mukuru Simoni Ntamwana, turiko dusa nk'abasozera kino kiganiro, ndabisabire mu minota ibiri mugire ubutumwa muha impande zitandukanye abanyagihugu, inzego zitandukanye Burundi mu Rwanda, kuko twaciye hirya no hino ibyo bihugu byose mu karere, kugira ngo muri 2025 Burundi bugiye kuja mu matora na 2027 n'indwi bizoshika imitima itekanye, ya mipaka yarugurutse n'ibindi bitandukanye twavuze. Akajambo mutekere abatwumvise duhereye ku bategetsi gushika ku banyagihugu tugaca muri za mpunzi n'abihebeye Imana n'akahe.
Mujewe mbona ari ijambo rimwe, yemwe mbona ari ijambo rimwe nogumako kandi ndamutse ndarigumye ko ndamutse ndariranguye nta rindi shano ryogwa ku gihugu cacu, nta rindi shano ryo giteranya n'ibindi bihugu, tukaramuka twebwe tugiye dutengatiye neza iteka ry'umuntu, ineza y'iryo teka, ndetse neza yuko iyo turi hose icyo dukora icyo ari cyo cyose kikagenda kivoma ineza yobera iryo teka hose, tuzoheza dukundirwe, tuzoheza tworoherwe n'abandi bantu bazotwunganira kuko bazoba babona yuko turiko tuja heza. Murakoze cyane cyuko ibya Amerika.
Ego Musenyeri Simoni Ntamwana, twibutsa ko mwahoze mutwara diyoseze nkuru ya Gitega iri ku mugwa mukuru ya politiki y'u Burundi, mukaba mwarigeze no gutwara inama y'abepiskopi katolika muri ico gihugu ndetse no mu mabanga atandukanye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Twashimire cyane kuri kano kanya mwahaye ijwi rya Amerika. Ejo nitwongera kudodora haba muri Gitega cyangwa i Vatikano aho muri turiko turayagira, muzeho twitabe nk'uko mwabikoze uno munsi.
Murakoze cyane mukuri nzobigamburuka, nzi neza yuko ari ikintu gishobora kunganira bene wacu, nzogikora n'umutima wanje wose.
Murakoze mubandanye mugira akaruhuko keza kizabukuru.
Murakoze.
Ego akarino ngaha rero nshuti bakunzi b'ijwi rya Amerika, duce dusozerera ikiganiro muri isanga cuno munsi. Mwakoze kudutega biri ikiganiro muri isanga mwagiteguriye, umwongera mugishikirizwa na Diana Nini Nahaze, nariko ndakiremesha ndi muri studio y'indwi ku ijwi rya Amerika. Reka nshimire abakunzi batanze ivyumviro, abatwandikiye kuri Facebook tutashoboye guhamagara kwera kanya n'amatelefoni yagera duciramwo muradutunga, ariko kino kiganiro mukanya muraza kugisanga ku mbuga ngurukana bumenyi zacu YouTube ni VOA radio yacu na Facebook turakibashiriraho. Mwinga bw'ivyuma nshimire abapfasoni babiri twariko turakorana ni engineer Saida Hamdum hamwe na Nadia Ta. Twese tubikebanuriye twifuriza kugira ibihe byiza mu byo muri ko murakora mu mutwumviriza aho muherereye ku mice ine igize isi yose. Ahanje turongera mu makuru ari imbere.